VOA. Ini News Media America. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri mikro ku makuru n'ibiganiro tubafitiye kuri isaha muri kumwe nanje Fide Niyongabo kaze mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mu twumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
twegera abahanzi na gatera kaze nta muntu bakurikiranye hafi amabakorerwa mu Burundi tukaba twashikiye ngaha kandi tukaba twashimiye ngingo
uwo ni Armen Niyongere ahagarariye amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu Burundi. Perezida wa Amerika Barack Obama yatangaje ko kwiyemeza kwa Shimon Peres kuvyerekeye kubana n'abanyapalestina hamwe na Israel muri iki gihe bizoba mu minwe y'abazokwaruka mu minsi iri imbere. Abasivile 15 bishwe n'indege itagira umudereva y'abanyamerika ku munsi wa gatatu muri Afghanistan. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije yivuye inyuma ibitero bigayitse cyane by'indege z'ingwano z'ibihugu by'u Burusiya na Siriya ku basivile. Aya makuru n'ayandi makuru twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko kwiyemeza kwa Shimon Peres kuvyerekeye kubana hagati ya Israel n'abanyapalestina muri iki gihe bizoja mu minwe y'abazokwaruka muri kazoza muri Israel n'ibihugu bishuditse. Ivyo Perezida Obama yabitangaje mu ijambo yashikirije ryo guhayagiza Shimon Peres ku maziko yiwe. Perezida Obama yahagije Peres mu kuvuga ko ari umwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu kinjana cya 20 yamugereranije n'abandi bategetsi bo ku isi bakomeye cyane nka Nelson Mandela n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth. Perezida Obama yahayagije Peres mu kwitanga kwiwe ku vyerekeye kugerageza gutorera inyisha amatata ari hagati y'Abanya-Israel n'Abanya-Palestina. Yasavye ugusubira kwiyemeza ku mugambi w'amahoro muri iki gihe umwe mu bakurambere bashizeho igihugu cya Israel asezeye. Perezida Obama avuga ko no mu gihe hari ibimenyetso by'iterabwoba no gucika intege mu biganiro, Shimon Peres yagumye avuga ko nk'ibiremwa muntu abanyapalestina bategerezwa kubonwa ko bangana n'abayahudi mu bijanye n'iteka. Yatangaje ko kubera izo mvo bategerezwa kwishyira bakizana. Igihe Perezida Obama yatangura guhayagiza Shimon Peres yerekanye umutegetsi w'abanyapalestina Mahmoud Abbas yari yicaye ku murongo w'imbere y'abandi bategetsi. Ya mushimagije kubona yitavye ku maziko ya Shimon Peres mu kuvuga ko ari kimenyetso ciza kandi ko vyibutse umugambi w'amahoro utaraherahezwa. Mahmoud Abbas yaramukanije yongera aravugana gatoyi n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu imbere yo kwibirori byo gushingura Peres bitangura. Shimon Peres yaviriranye mu bwonko hahezindwi zibiri ryaryamye kuboko kw'abagabo ku munsi wa gatatu afise imyaka 93 mu bitaro vy'ahitwa Tel HaShomer. Abasivile 15 bishwe n'indege itagira umudereva y'abanyamerika ku munsi wa gatatu mu gihugu cya Afghanistan. Ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abandi 13 barakomeretse muri icyo gitero. Ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Afghanistan, UNAMA, byasavye itohoza ryigenga. Ibyo biro bisaba leta ya Afghanistan n'inteko mpuzamakungu gutanguza itohoza ryihuta ryigenga ridahengamye kandi ry'ukuri ku byabaye. Mu itangazo ibiro UNAMA vyasohoye rimenyesha ko abasivile bose uko ari 15 bishwe bari abagabo harimo abanyeshure umwigisha n'ababonwa ko bashigikiye leta. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cemeje ko ibitero vy'indege z'ingwano vyabaye mu gice c'intara ya Nangara citwa Achin, gitangaza ko ivyo bitero vyarondera abagwanyi ba leta ya Kiislam ko kiriko cegeranya amakuru ku basivile bashobora kuba bishwe canke bakomeretse. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuga ko bakora ibishoboka byose kugira birinde kwica abasivili mu bikorwa byabo bya gisirikare. Batangaza ko bazobandanya gukorana n'abategetsi ba Afghanistani kugira bamenye nimba bikenewe kwirinda itohoza rizoba. Mwandanya kumviriza makuru yo hirya no hino kuri radio Ijwi ry'America i Washington DC. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije yivuye inyuma ibitero bigayitse cyane by'indege z'ingwano z'ibihugu by'u Burusiya na Siriya ku basivile mu buseruko bw'igisagara cya Aleppo. Ivyo ibiro vya Prezida Maison Blanche bitangaza ko Obama yavuganye ku telefone na chancelier w'igihugu cy'u Budage Angela Merkel. Abo bategetsi bombi bumvikanye ku vy'uko guhagarika ingwano no kurekurira imfashanyo gushika mu gisagara cya Aleppo bizova ku Burusiya n'intwaro ya Assad. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yatangaje imbere yaho ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora guhagarika ibiganiro n'u Burusiya kubera abategetsi b'ico gihugu babandanya kugira ibitero vy'amabombe kubagwanya ubutegetsi mu buseruko bw'igisagara cya Aleppo. John Kerry avuga ko atakamaro ko kubandanya kuganira inyuma y'uko Burusiya bwiyemeje kubandanya ibitero by'indege z'ingwano. Umugwi ukurikiranira hafi bibera mu gihugu cya Siriya, Syrian Observatory for Human Rights, watangaje ku wa gatatu ku bitero by'indege z'ingwano z'u Burusiya zishe abantu barenga 900 mu mwaka uheze muri Siriya. Abasivili 100,000 bafatiwe mu gisagara cya Aleppo. Abategetsi b'igihugu cya Korea y'Epfo batangaje ko ikibanza kizoshigwamo ubuhinga bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwivuna amamisile. Umushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwatangaje no munsi kwa gatanu ko bufise imigambi yo gushira ubwo buhinga mu kibanza abantu bakiniramo urukino rwa golf. Mu ntango z'uyu mwaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo vyarumvikanye kuvyerekeye aho ubwo buhinga bwoshigwa mu kibanza c'amamisile aho mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Korea y'Epfo Seoul. Yamara ababa muri ico gice barabigwanije kuvuga ko ubwo buhinga bwo kwivuna amamisile bushobora kugera mu magara yabo n'ibidukikije. Radio Ijwi ry'America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwandanya kumviza Radio Ijwi ry'America i Washington DC no mwanya makuru yo mu karere. Akanama k'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe agateka ka muntu i Geneve kafashe ingingo ishyiraho umugwi ujejwe itohoza kwityozwa ry'agateka ka muntu mu Burundi. Ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako kanama ambasaderi Keith Harper yatangaje ku rubuga Twitter ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakiye neza iyo ngingo ikomeye yo gushyiraho bidate by'umugwi ujejwe itohoza ku Burundi. Atangaza ku bwicanyi utegereza guhagarara mu gihugu mu kanya mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Armel Niyongere umwe mu bari bahagarariye amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki Geneve atangura avuga ivyabaye.
I Geneve mu Swiss mu gisata cy'agateka kazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU niho batora icyemezo cyangwa resolution mu Gifaransa ishyiraho umugwi wigenga w'amatoza mpuzamakungu. Arero ni nyuma ya heruka gushikirizwa raporo y'abahinga bigenga bagateka kazina muntu aho berekanye neza yuko ubwicanyi buriko buraba mu Burundi habaye ubwicanyi bwinshi bw'abarundi icyo gituma bati babona yuko cyo gisata cyawo ni kiraba ibyo agateka kazina muntu boshiraho iyo resolution ishiraho uyo mugu wigenga w'amatohoza kugira bakurikirane kandi berekane bashengezwe abo bantu bahoteye abanyagihugu, abo bantu bagandaguye abanyagihugu, abo bantu babandanya bicyonyagihugu. Icyo gituma rero baciye batora iyo resolution ikaba yatowe. Twebwe nk'abaharanira gatera kazina muntu bakurikiranye hafi amabakorerwa mu Burundi tukaba twari twishikiye ngaha kandi tukaba twashimye iyo ngingo yafashwe n'icyo gisata cy'agateka kazina muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Hanyuma se nyuma yo gutora uyu mwanzuro ni iki gikurikiraho?
Gikurikiraho urumva hazoca haja bazoca baraba ingene bashyira mu ngiro uyu mugwi w'amatohoza ariko birerekana neza yuko Leta y'u Burundi ibihugu bindi ibiriko birayigize inyuma urabye n'ibihugu bari baze ngo byo bashyigikira bya Afrika byashimye kutaza harya byashyigikiye iyo ngingo kuko iyo biza bikayanka ntiyashobora kurengana. Ubu rero bazoca bajya kugira kuraba ingene bija mu ngiro uwo mugwi uja mu ngiro kandi na sentare muzamakungu mpana vyaha nayo nyene zocihaguruka bizocibona yuko yatanzwe kandi zineza yuko hariyo abanyagihugu bamaze kuyitura hari imijyango yabuze imaze kuyitura
Armel Niyongere turagushimiye cyane kano kanyu ha iradijwe rya America
Ambassadeur w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Albert Shingiro avuga ko iyo ngingo yafashwe n'akanama ka ONU kajejwe agateka ka muntu yo gushiraho umugwi wigenga w'amatohoza ku ityozo ry'agateka ka muntu mu Burundi ngo ifatiye ku mpamvu za politique
Chuti zijwi rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nuko uvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Rwanda sentare nkuru yaho yabandanije kumviriza amasura ya Agiriza Emmanuel Mbarushimana ivyaha vyihonyo nyabwoko n'ivyaha bitikyoza agateka ka muntu mu rubanza guno munsi mucamanza yumvirije icabona mu vyara wa Mbarushimana icarimwe n'umuhungu wiwe wibatisimu ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa
Imuranisho ryo kuri uyu wa gatanu ku ikubitiro rya bimburiwe n'impaka z'urudaca zo kumenya niba umutanga buhamya wemeza ko ari mubyara wa Mbarushimana Emmanuel icyarimwe na muhungu we muri batisimu yatangira ubuhamya muri rubanda cyangwa sarindi umutekano izi mpaka ni nazo zamenyekaniyemo amasano hagati y'uregwa n'umutanga buhamya uyu warindi umutekano nta wumubona n'amajwi ye yahinduriye mu byuma yabwiye umucamanza ko ibyo yakorewe akinjira mu nzira zo gushinja Mbarushimana bica marenga ko agaragaye mu ruhama mutanga buhamya bitazamugwa neza yavuze ko ku nshuro ya mbere abazwa n'ubushinjacyaha Abaturanyi ba Mbarushimana bamwijunditse batangira kumutoteza hari benshi babinyuriye kuko naranabikubitiwe ndanabitoterezwa uko ni kumutangabuhamya yabwiye umucamanza uyu mutangabuhamya wari mu bwihugiko mu kumba ka wenyine agaragarira inteko iburanisha ndetse n'uruhande rwiregura gusa yabwiye urukiko ko nta muntu wo mu muryango wa Mbarushimana wari wamugirira nabi Mbarushimana yahise asaba umucamanza ijambo yemeza koko ko uyu mutangabuhamya ari mu byara we kuregwa yamubyaye muri batisimu yashimangiye ko nyina w'umutangabuhamya ari nyirasenge wa Mbarushimana Mbarushimana we amubereye muri batisimu bwana Mbarushimana yabajije umutanga buhamya impungenge zishingiye ku buhamya yatanga mu rukiko yemeza ko ashobora kugirirwa nabi nabo mu muryango wa Mbarushimana ati nawe se kuri mwene wacu ubona bakwigira nabi cyangwa bo mu muryango wacu bakugira nabi ibyo ariko ntibyabujije umutanga buhamya gutsimbarara ku murongo yafashe wo kurindirwa umutekano uyu murongo ni nawo bwana Jean Bosco mutangana ukuriye ubushinjacyaha muri uru rubanza yasabye ko wakurikizwa maze bwana Antoine muhimu kuri inteko iburanisha byanzura ryo uyu mutanga buhamya yavuze ko yaraturanye na mubyara we Mbarushimana ku buryo kuvi wajya kwa Mbarushimana harimo nk'urugendo rw'iminota 30 ku ruhare rwa se muri batisima shinjwa muri genocide uyu mutangabuhamya yavuze ko we n'abandi bantu basaga 50 bakusanyije abatuti 6 babajyana kuri bariyeri babashyikiriza Mbarushimana na mugenzi we Nduwayo Deo Yavuze ko abatutsi barimo Nzagibwami Kirukwayo na Pascal bahise bicwa ariko ko atamenye iby'urupfu rwabo kuko bakimara kubageza kuri bariyeri bahise bajya guhiga abandi umutangabuhamya yabwiye urukiko ko yanabonyure gwarebera mu yicwa ry'umututsi witwaga Bideri Polo wari muramu wa Mbarushimana araswa n'umupolisi afashe ijambo ku mwanya wo guhata ibibazo muhungu we muri batisimu Mbarushimana yumvikanye mu ijwi ryo hasi ry'imyoza ari nako yitsa imitima asa n'uwabuza mifato abwira umucamanza ati mumbabarire ntibyoroshye ariko ndagerageza bwana Antoine muhimu kuri inteko iburanisha nawe yamusabye kugerageza koko nubwo bitoroshye komera kandi wihangane nawe komera kandi wihangane ayo namagambo yumvikanisha indamukanyo yabanjijwe na Mbarushimana asubizwa na mubyara we icyarimwe muhungu we muri batisimu wa mushinja ibyaha bya genocide Mbarushimana yabajije umutanga buhamya niba yarigeza mubona yica umuntu yasubije ko atigeza muciryera gusa ntiyabuze gushimangira ko urupfu rw'abatutsi 5 muri 6 Mbarushimana yari yashyikirizwe kuri bariyeri batabarwa ku gatweke ati yo ntabakuzanira ntibari bupfe byabaye cyo kimwe no kurupfu rwa muramu wa Mbarushimana umutangabuhamya yemeje ko bamwishye bamukuye kwa Mbarushimana kandi arebera iburanisha risoje Mbarushimana yasabye guhabwa kanya akabonana na muhungu we muri batisimu avuga ko yashakaga kumusuhuza nyuma y'imyaka batabonana umucamanza yemeje ko umwanditsi yabimufashamo iburanisha ritahagimure ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
ya Amerika rigiye kuzarira bashikiriza ikiganiro cihariye kumakuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi ico kiganiro gishasha citwa iwanyu mu ntara ngiye kuza muragikurikirana ku ijwi rya Amerika ikiganiro iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota 30 ku murango ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Mumenyesha makuru Diane Nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya. Diane kaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane gose Aloise kumikadze.
Ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki.
Ikiganiro cyacu gishasha kizoba citwa iwanyu mu ntara kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira gose ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye. Babayeho tuzovuga kuvyerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe by'ubuzima butandukanye duhijamba abafasoni ugwaruka muri makazi bari kiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwawo bwa misi yose butandukanye
muzokorera mu mihingi yahe
ahanini nk'uko ikiganiro mwumva kimeze tuzaba turi cane gose mu ntara hagati dukoreye kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga karoriro nkahitwa Inyaruguso muri Tanzania yiri mahama mu gihugu cy'u Rwanda iri ahitwa Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nina Kivale mu gihugu cy'u Buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake
uruhara rw'umunyagihugu muri ico kiganiro n'urwaye
uruhara rw'umunyagihugu ruzwari runini cyane kuko azubari kiganiro gifatiye ku muzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose Amenyesha makuru bijuru rya Amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarurero kugira ngo abatwumva babigire ko iritari bike hariho umwanya uzoba wahadiwe baba ugwaruka baba bakuze bakurambere bamusanga mu kibano ari abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushinga ntahe n'umufasoni canke n'umuntu yashobye gukora ikindi kintu kituma atamira nk'abandi kintu babona ko bumufatira kwa karurero gucyo rero asabikaniriza abandi iryo banga giwe uko yabigendeje hama bamwigire ko ikiganiro rero ni canyu iradije rya Amerika ni radio yanyu mbaye ndabaha kaze muri kino kiganiro
Radio ya Amerika I Washington DC abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera mu Rwanda basaba abayobozi kubaronderera imbuto z'imyumbati kuko bagiye kumara imyaka 4 batarima icyo gitegwa kandi arico cashobora guhangana n'izuba ryo mu Bugesera ibindi twumvirizo mumenyesha makuru wacu asumutakaboye
Igihingwa cy'imyumbati gihingwa hafi mu karere ka Bugesera kose nibyo gihingwa kibasha kwihanganira izuba ryinshi riboneka muri ako karere abaturage bo mu karere ka Bugesera bavuga ko bamaze imyaka 4 badahinga imyumbati nyuma yuko iyo bari bafite yajwemo n'uburwayi bwa kabore n'ikibazo gihangayikisha abaturage ndetse bakigejeje ku munyamabanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu madame Mukabaramba Rivera ubwo yari yaje kwifatanya nabo baturage kuri uwa kane mu gikorwa cyo gutangiza igihembwe cy'ihinga mu karere ka Bugesera
ahubwo icyo dushaka turashaka imbuto y'imyumbati twarayibuze turi guhinga bavuze ko tugomba guhuza ubutaka bakaduha ibiti by'imyumbati tugahinga twarabutiyeje twarabibuze
twateguye ahantu ho guhinga imyumbati ariko twabuze imbuto iyo tubonye tugatera irabemba ari umutimwa tubonera watera iyo mbuto y'imyumbati indwara yo kubemba ikaba yavaho
ushinzwe ubuhinzi mu karere k'Ubugesera bwana Nkizingabo Jean Dodier yabwijwe irya Amerika ko iki kibazo cyo kubura imbuto z'imyumbati kibakomereye, ariko asobanura ko bakare na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi batangiye gushakisha uburyo babona imbuto zo guha abaturage.
Akarere na Minagi tumo tafatikana kugira ngo ture ko twabonera abaturage imbuto y'imyumbati yihanganira indwara ya kabure kandi ihanganira izuba.
Byagenze bite kugira ngo imbuto y'imyumbati ibure?
Bagize ikibazo cy'indwara yitwa kabore ku buryo kubona imbuto mu baturage rebye imbuto twari kwaratanze ni nkaho zacitse, ariko kufutanya na Minagri batangiye gutanga imbuto ziha imbuto yihanganira indwara ya kabore irihangana ahubwo kwitarwara irihangana, ariko tujuri cyari mikeye ariko hamwe n'ufasha bwa Minagri ndetse n'abandi bafatanya bikorwa turimo tushakisha uburyo twabona byibuze imbuto twa nubwo tutaha tutabona imbuto yahinga igitare zose dukeneye cyangwa se ubuso bwose dukeneye, ariko byibuze muri buri murenge tuba dufite imbuto itari munsi nk'hegitare 50 kugira ngo umwaka utaha iyo mbuto izakwira abaturage bose.
Ikibazo cy'udusimba twiraye mu gihingwa cy'imyumbati bwana Nkizingabo ushinzwe ubuhinzi mu karere ka Bugesera avuga ko kigiye kumara imyaka 4, ariko ibisubizo byahawe abaturage ko mu gihe gito imbuto zizaba zabagezeho ntibyanyuze umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Madamu Kabaramba Rivera wibaza impamvu iki kibazo kimaze iki gihe cyose kidakemuka.
Tumaze imyaka tuvuga imyumbati, imyumbati yararwaye, turatubura sinzi igihe bizarangirira, ariko yahoze atubwira ko barimo gutubura hari mu myaka mike tuzaba dufite iyacu. Ubuse izi indwara abantu iyo icyorezo kije mu bantu mwabonye imbaraga zijya mu gukumira ntibigere mu Rwanda cyaba cyanaje bakavura, ariko ibyo bihingwa byarananiranye. Abashinzwe ababishinzwe bakagombye kureba ahantu bashyira imbaraga kugira ngo iyo ndwara tuyihashye burundu.
Bwana Nkizingabo ushinzwe ubuhinzi mu Bugesera avuga ko ubundi igihingwa cy'imyumbati kihanganira izuba kikaba cyajyaga gishobokana n'akarere ka Bugesera. Nkizingabo avuga ko kuburi kw'imyumbati byagize ingaruka ku mibereho y'abaturage.
Kuburi imyumbati ni ikibazo gikomeye nubwo wabona ibindi n'indi myaka, ariko imyumbati nicyo gihingwa kihanganira izuba kandi gifasha abaturage kurwanya inzara. Twese turimo turafatikana kugira ngo ture ko twabona imbuto y'imyumbati ihagije muri iki gihembwe cy'ihinga.
Abashinzwe ubuhinzi mu karere k'Ubugesera basaba abaturage kuba bakwihatira guhinga imbuto zihari nk'ibigori na soya. Imyumbati yo kugeza ubu iracyari ikibazo gishobora kuzakemuka mu minsi itari ya vuba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Naho ku izinga rya Nkombo muri kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi mu burengazuba bw'u Rwanda, haboneka umuco udasanzwe mu Rwanda w'abagore boza abagabo babo barangiza bakabaheka mu mugongo bakabajana mu buryamo. Iyi ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiribusa.
Uyu muco w'abagore boza abagabo babo barangiza bakabaheka mu mugongo baberekeza mu buryamo, Ijwi rya Amerika usanze ku kirwa cya Nkombo gusa byumvikana ko ari umwihariko wo kuri iki kirwa. Ni umuco basobanura ko muri make abagize umuryango bubahana by'indengakamere. Bwana Jean Damascene Rurangwa ni umuturage wo ku kirwa cya Nkombo kiri mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu rugo rwose ntabwo najya koga muri dushe ngo umugore wanjye avuge ngo ngiye nyine nze kwicishaho umukushi kandi ahari. Araza rwose akanyuza nta kibazo rupe kandi atari n'agahato namushyizeho wenyine abikora yumva abishaka.
Naho kuguheka?
Kumbega nabyo byose arabikora kuko n'ubundi ushobora no kwicara muri saro wenda nicare muri saro. Kuma umugabo yava mu kazi yarushye akaba yasinzirira muri saro. Umugore ahita kuvuga ati umugabo wanjye ntabwo kwiriye kuguma hehe ahangaha yasinziriye, akaba yambeka akangeza ku gitanda nkarya amagasinzira.
Ubifata ute ubyakira ute?
Byakira neza kuko na aba yabikoranye umutima w'urukundo numva nishimye kandi nkova nangi rwose ibintu yankoreye rwose nanjye ndagomba kumwitura inabi.
Muri bimwe mu byiza by'uyu muco w'abagore bafata neza abagabo babo birangira umugabo atanze inkwano kwa sebo ku inshuro zirenze imwe bifatiye ku bushobozi bwe ariko cyane ku mibanire ye n'uwo bashakanye. Madame Nyiranibashima Josephine w'imyaka 48 nawe ni umuturage wo kukirwa cya Nkombo kandi yavukiye Nkombo.
Bankoye kane gusa konyine kubera ko ari umukene.
Kubera iki bagukoyekane? Ubona impamvu ari iyi.
Iyo umudamu akoreye umugabo ibintu byiza, umugabo naramunezeza. Ko ntamunezeza rero, iba yaratanze inkwano imwe, aravuga ati reka nshyire data buko cyangwa mabukwe indi nkwano bitewe n'ukuntu umwana yampaye yamureze neza. Nuko bijya bimera. Reka nkubwire, iyo umugabo yigiriye kuvumba ari kumwe n'ababo, umugabo rero yatahutse ageze mu rugo, asanga umudamu ajosha amazi akoza umugabo niba yanananiwe yicaye mu giti umugore ahitamo kumutera akamutwara ahajya kuryama ubwo rero iyo umugabo abyutse gutyo mu gitondo gahita umugira akacyayi kamucumbira agatsima akaryaho nyine yahaga kavuga ati ntakundi data buko yangiriye neza nabuko yandereje umugore wanje neza ubwo rero agashyiraho amashimwe
Kurundi ruhande hari abashobora kumva ko ibyo uyu muco bihabanye n'ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango nyarwanda ubutegetsi bw'u Rwanda bukomeyeho umunsi ku wundi Pastor Jean Hanyurwa wo mu itorero ry'Abangilikani ku kirwa cya Nkombo arasanga uyu muco udashobora kubangamira uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango
ni nk'uko utabwira umuntu utuye kw'iki kirwa cya Nkombo ngo ntuvuga amashi umubujije kuvuga amashi kandi arirwo rurimirwe wa gihanga yatangiranye wabumubogamiye rero muraganira mu kinyarwanda ariko yavuze ikinyarwanda cyane arasobwa akajya yumva wari ukwiriye kumuha uburenganzira kivugira ururimi rwe natwe rero mu itorero tuba uburenganzira bw'umuco wabo bakaririmba amashi undi mwanya bakaririmba n'ikinyarwanda ariko noneho umubujije ngo yere kuhagira umugabo we ari wo muco ubumubogamiye cyane
kubera umwihariko w'uyu muco wo ku Nkombo bituma benshi mu bakiri bato ku kirwa cya Nkombo igihe bagiye gushaka abagabo n'abagore badashobora kujya hirya y'ikirwa cyabo banga guca umuco wabo
nuje kugenda ureba umuntu wize akigana na za kaminuza uzasanga atazana undi mugore wahandi aragaruka akazana umugore wo ku Nkombo niyo mico nuko bamenyeranye imico yabo aragaruka akazana uwo ku Nkombo kandi aba yariganye n'abandi bantu benshi ariko kuko azi ko imico yabo ubwabo barishakanira nuko bamenyeranye mu mico yabo umugabo yubahana w'umugore we barubahana
abatarashaka abagabo n'abagore ku kirwa cya Nkombo se bo bakira batuye umuco umviye inkumi
Nanje mbyakira neza kubera kubyo bamama bakora nanje ngomba kuzabikora umutware wanje Imana izampa nta kibazo bifite ahubwo ni byiza nuwo bikoze Imana izampa umugisha kubera ko dushakiye umuco mwiza uzaje uteshe icyubahiro ku batware bacu natwe batware bacu bagatuba
kwaje twumva ko hano bigoye kugira ngo umukobwa cyangwa se umugabo arenga iki kirwa ajye gushaka handi nibyo
oya ntago bishoboka sibye mwavuganye bikananiranwa niyo mpamvu yakintara nyine akajya hakurya ariko mwakumvikana nta kibazo cyaba kirimo
mwararahiye ntago mushobora kurenga
mwararahiye ntago tuzarenga kuri iki kirwa
uyu muco w'abagore bakarabye abagabo babo barangiza bakabaheka mu mugongo baberekeza mu buryamo ku kirwa cya Nkombo hari amakuru yemeza ko abatuye kuri iki kirwa bawukomora ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gihana imbibe n'u Rwanda abaturage bavuga ko uyu muco bafitiye inyungu kuruta kuko basanga nta bibazo by'urudaca bishingiye ku buharike bigaragara kuri iki kirwa cya Nkombo gituwe n'abaturage basaga 17,000 akabagira ubusa ijwi rya Amerika ku kirwa cya Nkombo kiri mu cyaga cya Kivu mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twa twafitiye kuri isaha yamana imbere yaho gatusubire tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yatangaje ko kwiyemeza kwa Shimon Peres kuvyerekeye kubana n'abanyapalestina muri iki gihe bizoja mu minwe y'abazokwaruka muri kazoza muri Israel n'ibihugu bicuditse ivyo Perezida Obama yabitangaje mu ijambo yashikirije ryo guhayagiza Shimon Peres ku maziko yiwe Perezida Obama yahayagije Peres mu kuvuga ko ari umwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu kinjana cya 20 yamugereranije n'abandi bategetsi bo ku isi bakomeye cyane Nelson Mandela n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth Abasivile 15 bishwe n'indege itagira umudereva y'Abanyamerika ku munsi wa gatatu mu gihugu cya Afghanistan ibyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abandi 13 barakomeretse muri icyo gitero ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Afghanistan UNAMA byasabye itohoza ryigenga ibyo biro bisaba leta ya Afghanistan n'inteko mpuzamakungu gutanguza itohoza ryihuta ryigenga ataruhande rihengamiye ko kandi ry'ukuri ku byabaye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yiyamirije yivuye inyuma ibitero bigayitse cyane by'indege z'ingwano z'ibihugu by'u Burusiya na Siriya ku basivil mu buseruko bw'igisagara cya Aleppo Abategetsi b'igihugu cya Korea y'Epfo batangaje ikibanza kizoshirwamo ubuhinga bukomeye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kwivuna umwanzi. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abanzi bwatangaje uno munsi kuwa gatanu ko bufise umugambi bwo gushyira ubwo buhinga mu kibanza abantu bakiniramwo urukino rwa golf. Njoti mwese mwijwi rya Amerika mwadukurikiranye aha niho ibiganiro n'amakuru twa tubafitiye kuri isaha bigarukiye tukaba tubashimiye kuba mwaduteza amatwi dushimye uwadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'uwegeranije amakuru n'ibiganiro twabashikirije nawe ni Innocent Kimenyi ku izina ry'abagenzi banje ndabifurije mwese kugira umugoroba mwiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.